Ikibazo cy'ubukene bw'ibitabo mu mashure ni kimwe mu bibazo biraje ishinga ubushikiranganje bw'indero inyigisho amakaminuza n'ubushakashatsi. Uko niko umushikiranganje Jean-Pierre Ndirahisha yishuye abashingamateka bo mu murwi w'inamashingamateka wa Maho ukurikiranira hafi indero inyuma y'urugendo waherukamwe mu gihugu hagati. Kuri ico kibazo c'ibitabo vyaba ivy'abigisha canke ivy'abaregwa, umushikiranganje w'indero Jean-Pierre Ndirahisha avuga ko leta yatanze isoko rinini uwo mushikiranganje ati mu minsi iza ibitabo bizoboneka kugira n'imiburiburi umunyeshure aronswe igitabo ciwe. Abashinga mateka bafise amakenga ko bamwe bamwe mu bigisha bashobora kuba bafise impapuro z'imitsindo z'amagendo agatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama ashinga mateka ari nawe yarangorongoye ibikorwa byo kuri uno wa mbere. Asaba ko hoba urusansuma rw'impapuro z'umutsindo abigisha bagatanga koko ubumenyi bafise.
Uyu munsi hariho akaga kateye igisata c'indero aho usanga hari abantu baza bafise impapuro z'imitsindo mugabo ari impapuro za magendo kandi ugasanga barimwo bari muri ubwo buzi agiye kwigisha ibintu nawe nyine ataza tumva kumbure bafatiye gusa ku rupapuro yaherekanye. Ugasanga noneho hagufasha abantu gutera imbere mu bumenyi bishobora gutuma aho ubumenyi busubira hasi cyane. Nosaba rero yuko mu mushikiranganye niyo kirimo gikurikirana.
Havuzwe kandi n'igipfungu kiri mu itangwa ry'akazi mu gisata c'indero habanje gutangishwa ibiturire. Umushinga mateka azwi ku izina rya Godebereta asaba ko igitangwa ry'akazi vyoba ku mugaragaro kugira amakenga here.
Tugasaba nka hamwe vyobera nko muri direction provinciale de l'enseignement hakajamwo nk'umudepe na buramatari n'abashinga mateka bavuka muri iyo ntara vyoba mu muco cyane kuruta kuko na cyane cyane abanyagihugu iyo baturiko baraducikira batutera icyo kibazo cyane cyane iyo tutabikurikiranye tubura inyishu tubahereza.
Umushikiranganje Jean-Pierre Ndirahisha aremeza ku itangwa ry'akazi mu gisata c'indero ririmo igipfungu cinshi akifuza ko abegwa n'icyo kibazo boje hamwe bakagitorera umuti.
Nta mucuri muntu kuri nta muco navuze ngo mumfashe jewe mugije cyo kurinda afise message nyinshi cyane banyemereye itagenda miliyoni inka ngo ndabaronsa akazi nifuza yuko kubona uheze ugacuronka akazi hari undi cyaye n'ukuri byababaje nibaza ariko tuje hamwe twese tukarara decreted objectif nifuje yuko hoba ansinete mu bushomeri hama ikindi nuko amenyanga menshi abera muri DCE muri DCE rero mitegeko bitunganya bishashe ubushikiranganje twaragikuyeyo tukijana mu ntara. Turavuga rero yuko no mu ntara tuzaza turashiramo abantu babikurikirana abashinga amateka buramatari niwe jisho rya mbere ryo mu ntara turabe yuko twokosora.
Ku kibazo c'ubukene bw'abigisha umushikiranganje Jean-Pierre Ndirahisha ashikiriza ko leta yabemereye guha akazi abigisha batarenga 2000 muri uno mwaka w'ishure kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu no kuva mu myaka y'indwi gushika mu myaka y'icenda. Aho ni mu gihe hari hakenewe abigisha 2400 kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu kuva mu myaka y'indwi naho gushika mu myaka y'icenda hari hakenewe abigisha 3,457 i Bujumbura. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.